Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatanu itariki 26 y'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2018. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Ihangiro ikaba ari uko mu mwaka wa 2030 umugera wa sida uzoba waranduranywe n'imizi mu bana, gutyo abana n'ababyeyi bakagira amagara meza.
Uyo ni Denise Nkurunziza, umufasoni wa mbere w'Urundi, umutambukanyi wa Perezida Pierre Nkurunziza, igihe yuguruza icese ku mutumba wa Buye muri komine Mwumba, isekeza yiswe ibibondo bizira ubwandu bwa sida. Inkuru kimwe ni inkuru yerekeye ingingo ya Leta y'Urundi kutitaba imishikirano, inkuru yerekeye mu rwego rw'igihujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe, hamwe n'inkuru yerekeye umugambi wo gusubira gukomeza ururimi rw'Igifaransa mu Rwanda. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederico. Muri Afrika, imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ejo ku munsi wa kane yaremeranije kwiyunga bagashikiriza umukandida umwe azohiganwa n'uwagenywe na Perezida Joseph Kabila mu matora yo mu kwezi kw'icumi na kabiri. Mu rwandiko bashikirije inyuma y'ibiganiro bamazemwo iminsi ibiri i Johannesburg muri Afrika y'Epfo, iyo migambwe yavuze ko yemeje kuzogena umukandida umwe imbere y'uko bongera guhura hatarenze itariki 16 na 5 z'ukwezi kw'icumi na kumwe kuza. Ibihugu byo mu burengero bw'isi biriko birakurikiranira hafi imyiteguro y'amatora muri ico gihugu kiriko kiragerageza ubwa mbere guhererekanya ubutegetsi mu matora no mu mahoro kuva cikuye ko intwaro y'ububirigi mu mwaka w'1960. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi barongeye kwiyemeza ko bazokwitabira ayo matora, bagasaba abategetsi barongoye umurwi w'amatora gutunganya amatora yizigiwe na bose kandi arimwe umwidegembyo. Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi itekanya kuri uyu wa gatanu ku murwa mukuru Kinshasa kugira imyiyerekano, aho basaba ko imashini zaguzwe kugira zikoreshwe mu matora zokurwaho kuko ngo zizofasha mu kuiba amajwi. Inteko z'ubumwe bwa Afrika mu gihugu cya Somalia zatangaje ko zishe umutegetsi ajejwe ikigega mu murwi w'intagondwa wa Al-Shabab ukorana n'umugwi ukora ibitero by'iterabwoba Al-Qaeda. Mu butumwa bwacishijwe ku rubuga Twitter rwandikirwa ko amakuru, inteko z'ubumwe bwa Afrika ejo kuwa kane zatangaje ko umukuru ajejwe gutoza amakori mu ntara ya Shebele mu gihugu cya Somalia kubw'uwo mugwi yishwe ku munsi wa mbere aguye mu mutego igihe yari mu nama ya Al-Shabab mu gisagara cya Bairire. Inteko z'ishyirahamwe rya Afrika zitangaza kandi ko abandi barwanyi bo mu murwi wa Al-Shabab bishwe ku munsi w'Imana. Byitezwe ko izo nteko z'ubumwe bwa Afrika zigizwe n'ibihugu bitandukanye zizogabanywa igitigiri cyazo maze zigashira uruhara rukomeye rwo gucungera umutekano mu minwe y'abasirikare b'igihugu cya Somalia. Hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika ubushikiranganyi bwo kwivuna abansi butekanya kurungika abasirikare baharurwa mu majana ku rubibe rwo mu bumanuko n'inyuma y'aho Perezida Donald Trump ejo kuwa kane avugiye ko ashobora kwikora ku basirikare kugira ahagarike isinzi ry'abimukira bava muri Amerika yo hagati bashaka kwinjira muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Umutegetsi wa Leta ya Amerika yashimye ku izina ryiwe ritomenyekana yabwiye ijwi ry'Amerika ko ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwaronse urwandiko rwarungitswe n'ubushikiranganji bw'umutekano mu gihugu rusaba abasirikare baja gufasha abasanzwe bacungera imbibe. Perezida Donald Trump yavuze ko kubona abo bimukira baza bariko baregereza urubibe rwa Leta z'Ubumwe za Amerika bisigura ko igihugu cya Amerika kigeze mu bihe bidasanzwe. Muri Amerika kandi igipolisi cya Leta z'Ubumwe za Amerika cyarahagaritse umugabo muri Leta ya Ohio kimwagiriza kuba yagomba kujya kwiyunga n'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu mu ntumbero yo kugaba ibitero by'iterabwoba muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Uwo muntu w'imyaka 19 azwi ku izina rya Nasser Al-Madaoji yavukiye muri Iraq ubu akaba afise ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiwe ku kibuga cy'indege mpuzamakungu I Columbus muri Ohio bamwagiriza kuba yagiraje mu gihugu cya Kazakhstan mu nyuma yinjire muri Afghanistan guhabwayo imyimenyerezo ya gisirikare n'umuhari wa Leta ya Kiisilamu ubutungane bwa Amerika bwagiriza kandi Armadawji kuba yagiye yaragize urugendo muri Misiri no muri Arabia no muri Yorodaniya mu kwezi kwa kabiri agakekwa kuba yaragiye kwiyunga n'imihari y'iterabwoba. Muri Amerika kandi abakora amatohoza bavuga ko bizigiye kuzomenya umuntu yarungitse udupaki 10 tw'amabombe ku bategetsi bakomeye bo mugango w'abademokrate hamwe n'abanegura imvugo Perezida wa Leta Zunze za Amerika Trump akoresha. Umutegetsi w'igipolisi mu gisagara cya New York James O'Neill yabwiye abamenyeshamakuru ejo kuwa kane ko impera n'imperuka bazomenya uwakoze ayo mabi. Utwo dupake twose twatwawe muri laboratoire y'ibiro by'inyamiramabi muri Amerika arivyo FBI gusuzumwa. Nkuko uwo mutegetsi abivuga abajejwe matohoza bariko bakorera muri Leta ya Florida mu bumanuko bwa Amerika ahavuye udupaki tumwe nkuko ibimenyeshamakuru bivuga. Perezida Donald Trump yagiriza ibimenyeshamakuru byaha muri Amerika kuba ari vyo biriko birabiba amajambo atera urwanko hamwe n'icuka kibi muri politike ya Amerika. Iryo nyamakuru navyo bikamwiyamiriza ati ahubwo ni wewe uriko uratera umudurumbanyo mu gihugu.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Bigani bihuza barundi byoguruwe icese umuhuza eje ku munsi wa kane umuhuza Benjamin Mkapa yemeye ko guhuriza hamwe imirwi yose yegwa n'amatati bisa n'ivyamunaniye kandi kwiyomishikirano akoresheje ari ya nyuma. Abanyapolitike bitavye iyo mishikirano bavuga ko bigaragara ko abakuru b'ibihugu bakarere batamufashe mu mugongo bikwiye muri ico gikorwa. N'inkuru yo mu menyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari yarusha mu gihugu cya Tanzania hari kwabera iyo mishikirano.
Indirimbo ihayegeza igihugu cy'u Burundi niyo yatangura ibirori byo kugurura icese ibiganiro bihuza abanyepolitike b'Abarundi yarusha muri Tanzania. Mu ijambo ryiwe umuhuza Benjamin Mkapa yahuza atwara igihugu cya Tanzania yavuze ko inyifato ya Leta y'u Burundi yo kutitaba ibiganiro ibabaje n'ijambo ryumvikanyemwo agashavu.
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success.
Nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfise kugira n'imibiri buri ndonke umuntu n'umwe yoserukira Leta y'u Burundi ariko vyaranse. Ubutumire nari nabarungikiye basaba kwigiza inyuma gato ndabikora yamara basubira gusaba ko twigize inyuma kandi hari n'ikindi rero Leta yasavye ko nobaho urutonde rw'abatumiwe bose bongera bifuza ko bino biganiro byoshimikira ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora bo nyene bishiriyeho bari kumwe n'indi migambwe mu ntara ya Kayanza mu kwezi kumunane uyu mwaka. Ivyo rero ntavyo nabemereye kandi bambabarire. Niho nafata ingingo ko ibiganiro bibwirizwa kuba atakundi gushika kuri iyi saha nta kintu na kimwe kigaragaza ko Leta ifise ugushaka ko kwitaba iyi nama. Yamara nta kundi ndizera ko mwebwe mwaje muzokora kugira ngo habone ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yo mu mwaka w'2020 amatora meza yizewe kandi yemewe n'akarere hamwe n'amakungu kuneze y'abarundi bose
and will be held free, fair and credible come 2020 in the interests of the people of Burundi.
Bamwe mu banyepolitike bitavye ivyo biganiro nka Pancras Chimpagiye wo mu Runanisa na Red rutavuga rumwe na Leta amenyesha ko ivyo bigaragaza ko umuhuza atanonse inguvu zikwiye z'abakuru b'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko n'ahari bo bamutumye.
Birumvikana neza kumuhuza ababara kumuhuza agira gahinda kuko abakuru b'ibihugu bakarere ntacho bamufashije na kimwe kuko iyo bamufasha Burundi zaba yaje aha rero Nkurunziza yasuzuguye umuhuza yasuzuguye abakuru b'ihugu baka karere yasuzuguye ONU kuko nanyine yaserukiwe yasuzuguye New African no kuvuga ko yasuzuguye isi yose hajya rero abarundi barayamaze bati kananira abagabo ntiyimye kandi agasozi karamarere kahiye abagabo babona kuko ikiza cyo umunsi nuko ingorane abateye ikibazo uyu munsi babonetse byagaragaye neza yuko Petero Nkurunziza atanzira iciye mu biganiro akeneye
ikindi umutama mukapa yatangarije abo banyepolitike bitavye nuko ari gice ca nyuma c'ibiganiro akoresheje mukapa atakazi nahawe n'abakuru b'ibihugu bakarere ndagahejeje.
This is an important meeting. It represents the height of the consultative process.
Iyi ni inama ikomeye yo ku rwego rwo hejuru yavuye mu mibonano nagiranye n'imigwi itandukanye kugira ngo habone ku muti ku matati yavuye ku matora yo mu mwaka w'2015. Birakomeye kuko n'ibiganiro vya nyuma ngize imbere y'uko mpa raporo ya nyuma abampaye igikorwa cyo kugerageza kurondera ituze no mwumvikana mu Burundi ari bo bakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Mu nama y'abo bakuru b'ibihugu iheruka nari nibaza ko akazi kanje karangiye kandi nari nakoze ibyo nshobora. Yamara nabo barambwira bati hangana utume ko ikindi gice kizobe icya nyuma ariko kizobe kirimo impande zose.
But they said not yet have another final consultative.
Aho Shade Nditije w'umugambwe Iprona urwande rutavuga rumwe na leta avuga ko bisa nuko muhuza yatanze imihoho
ubwa mbere bagakora inshuro igira gatanu nta nshuro kubwacira aba kuko nta na rimwe harigeraza impande zibiri zihura ngo ziganire zivugane biti turabyumvikana bindi tuvyumvikana kugira abahuza baje hagati bagira ati imutumvikana ko mu wese nahe biki wundahe biki twabwiye tutire nimba mwibaza yuko ari ibiganiro vya nyuma kwa mwebwe byabananiye tanga imihoho hanyuma turabe abandi bakorera mu ngata.
Abitavye ibiganiro biriko biraba na batavuga rumwe na leta gusa bahunze hamwe n'abandi bavuye mu gihugu barenga 50 leta umugambo uri ku butegetsi hamwe n'imigambwe bicuditse nta numwe gushika ubu aritaba. Pierre Clavé niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Inama nshingamateka mu Burundi ejo ku munsi wa kane yarongereje ikiringo c'imyaka 4 mu rwi w'igihujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi severe. Uyu mu rwi ugiye kandi gutohoza ukuri ku vyabaye mu Burundi kuva umukoloni wa mbere ahaonyoje ikirenge. Ni nkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Evariste Nzikobanya nka ari i Bujumbura mu Burundi.
Umushikiranganji w'ubutungane iwe ari kuri wa kane umutumire w'inama nshingamateka Aime Laurentine Kanyana yibukije abashingamateka zimwe mu ngingo zasabwe n'inama nkenguzamateka na nshingamateka ko zohinyanyurwa hari ku igenekerezo rya 13 kuno kwezi nyene kwa 10.
Iyo ngingo ya kane uno munsi ikaba iyo ngingo ivuga yuko mugwi ujejwe kuvuga n'ukuri no kurekuranira ko ugira ikiringo cy'imyaka 4 ishobora kongerezwa ku yindi myaka 4. Iyi ngingo yari ingingo ya gatandatu yerekeye ibikorwa uwo mugwi ujejwe gukora. Umugwi wari wasavye inama nshingamateka n'inkenguzamateka ikiringo cyo kongerwako na cyane cyane ikiringo cerekeye imbere y'uko Burundi bwikukira. Inama nshingamateka n'inkenguzamateka zimaze bihanahana ku ivyumviro zari zasavye yuko twohera ku gihe c'abakoloni.
Umushingamateka Daniel Giraze Ndabirabe arongoye umurwi w'amaho ujejwe ibibazo vya politike n'intwaro niwe yashikirije ivyo hinyanyurwa mu itegeko rishasha rigenga severe. Umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda yahaye ijambo abashingamateka inyuma y'ico gikorwa. Umushingamateka Bizimungu Simo w'umurunani amizero y'abarundi yashikirije amakenga ayo nayo ashingiye ku kuntu ikiringo kigiye kongerwa mu rwi severe kitongerejwe n'inyuma y'umwaka wa 2008 kugira abarundi bamenye naho nyene ivyabaye.
Nagomba gutomokerwa ku nyishu yatanze ku kibazo cya gatatu aho bari bamubajije ku kiringo cyo kuva mu 2008 ko gihe abene igihugu bosaba ko bomenya ivyabaye batobimenyeshwa kavuga ko bitobavyiza ko byo hava bituma utwigorwa yishitse ko twaba dusubira inyuma. Rero sinatahuye kuko haba mu 2085 haba mu 2008 hose ni muri kahise sinumva re gituma niba abarundi bavuze bati turagomba kumenya ivyabaye nyuma y'2008 igituma batobimenyeshwa kandi uwo muguri ho kugira ngo ukuri kuja habona hanyuma habe kure kurianira
umukuru w'inama shinga mateka yunganiye umushikiranganje ubutungane mu kwishura ico kibazo umushinga mateka Pascal Nyabenda yasiguriye umushinga mateka Bizimungu igituma mu mwaka wa 2018 ari we wafatiweko
umuntu abunganiye gatunye kwa mushikiranganje nuko banya kwa ushinga mateka bumenya ko uyu mwaka wa 2008 wafatiweko bisunze koko umugwi wa nyuma wagwana wari wamaze gutera igikomo ku masezerano yo guhagarika intambara naho nico cafatiweko inyuma yaho ibisigaye bica bikogwa n'ubutungane igihugu kiba gifise inzego z'ubutungane igihugu kiba gifise
abatowe kugira abaserukira abarundi nibavuga rumwe ku kiringo cofatirwa ko umushinga amateka Daniel Gerard Ndabirabe yatowe muri CNDD-FDD yagize ica shikirije kubashinga amateka basaba ko ubutungane bw'inyuma y'intambara gukora n'inyuma ya 2008
abashaka yuko kuva 2008 abashaka yuko kuva 2008 habagize ise transitionnel nibashire intoke hejuru tubirukeko kuko ubutungane burahari hari ikintu mwibage nibavuge bati twebwe dushagije ze transition kuva 2008 bazoba bariko barataka ubutungane ubutungane bucaburi yagisa none ntibyumvikana icakabi gitoyi ndega ko muvuga ko ubutungano mengo nta buhari ngo hari ibintu mukeneye kumenya ngo ubutungane ngo bagotegerezwa kuvuga ahabo bivuga ubutungane ngo bivuga koko nari habantu nahano muri no sare bosohoka ani yari nabantu muri no sare bosohoka oya nditwije kure
ibibazo by'abashinga amateka birangiye habaye kwemeza iyo nteguro y'iryo tegeko zimwe mu ngingo zikomeye zigiye kugenga uwo murwi severe nuko ugiye kongerwa ikiringo cy'imyaka 4 kuva mu ntango z'umwaka uza wa 2019 kizoza kirongerezwa gutyo gushika uwo murwi urangije igikorwa washinzwe icahinyanyuwe nuko abakomiseri bizoshika bagahindurwa iyindi ngingo ikomeye nuko uwo murwi ugiye gutohoza ivyabaye mu Burundi kuva ku muzo w'abadagi mu Burundi kwigenekerezo rya 2025 ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1985 integuro y'iryo tegeko yemejwe n'abashinga amateka 98 babiri bararihakana Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Jwi d'America mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530 radio ijwi America Radio Yanyu
Leta y'u Rwanda yarafashe ingingo yo gukomeza ikoreshwa ry'ururimi rw'Igifaransa mu nzego zitandukanye n'ingingo yafatiwemo na maya bashikiranganje yabaye ku munsi wa gatatu ku mugoroba n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagira ubusa ari i Kigali mu Rwanda
nk'uko bigaragara mu itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yabaye kuri uyu wa gatatu iyobowe n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame mu byemezo byafashwe harimo ku Rwanda rwashimangiye kongera ingufu mu ikoreshwa ry'ururimi rw'Igifaransa mu rwego rw'uburezi amahugurwa no mu bucuruzi mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa kane bagaruka kuri bimwe mu byemezo by'inama y'abaminisitiri bwana Johnston Businge ministiri w'ubutabera mu Rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta yasobanuye ku rurimi rw'Igifaransa rusanzwe rukoreshwa mu nzego zitandukanye nko mu mategeko n'ahandi Icyakora bwana Businge yabwiye abanyamakuru ko bitewe n'akarere u Rwanda ruherereyemo ururimi rw'Igifaransa rwari rumaze imyaka itari mike rukoreshwa mu Rwanda byabaye ngombwa ku butegetsi bw'u Rwanda bubanza no guha ingufu ururimi rw'Icyongereza rwiganza cyane mu bihugu by'akarere
Gufata uyu mwanzuro rero ngo birasa no kongera kwibutsa abanyarwanda ku rurimi rw'igifaransa rugomba gukoreshwa uko bikwiye.
Bimenyekane ko ntabwo rwagiye, ntabwo rwatawe, ntabwo rwaretswe nk'uko bivugwa, nk'uko mu byumba burizi, nk'uko mubisoma. Ahubwo icyabaye nuko habaye ururimi rw'icyongereza rurazamuka, rwari kuri zeru, urundi rurimi tuvuge wenda ruri kuri 60-70, ururi kuri zeru birumvikana ko rwari rukeneye ingufu kugira ngo rumenyekane abantu barukoreshe.
Minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa ya Leta natomora neza uko ibintu bizakorwa niba ku masaha yari yaragabanyijwe mu mashuri hamwe na hamwe ku rurimi rw'igifaransa ashobora kuba yakongerwa, ibitabo by'igifaransa hamwe na hamwe byigijweyo bishobora kongera kugaruka n'ibindi. Gusa akavuga ko ari ukongera gukangura abanyarwanda ururimi. Muri iki kiganiro Bwana Businge yahaye abanyamakuru yashimangiye ko mu nzego izindi ndimi zisanzwe zikoreshwamo mu Rwanda, igifaransa nacyo kigomba kuhagaragara.
Ururimi rukoreshwa mu nzego za Leta, ururimi rukoreshwa mu Nteko Ishinga Amategeko n'ahandi bikwiye kugaragara ko rukoreshwa nk'izindi ngira ngo nicyo cyangombwa.
Abanyamakuru babajije intumwa ya Leta niba icy'ubutegetsi bwise guha ingufu ikoreshwa ry'ururimi rw'igifaransa muri ibi bihe bidatiwe no kuba Madame Louise Mushikiwabo yaratorewe kuba umunyamabanga mukuru w'umuryango uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa yazarangiza manda igifaransa kikongera kwamburwa agaciro.
Ruri maso, ntabwo rwasinziriye, rurareba, rurakora, rurakoreshwa, ntabwo rwigeze rusinzira, ntabwo bikwemereye.
Mu kiganiro cyihariye yagiranye na TV5 Monde y'Abafaransa, Madame Louise Mushikiwabo akimara gutorerwa kuyobora umuryango OIF, umunyamakuru yabajije Perezida Kagame niba igifaransa cyaba kigiye kongera gukoreshwa mu Rwanda nk'uko byahoze. Perezida Kagame yamusubije ko igifaransa gikoreshwa kimwe n'icyongereza.
So what I can assure you in Rwanda,
ati cyo nakwizeza mu Rwanda dufite ururimi rumwe duhuriraho rw'ikinyarwanda, turuvugana n'abaturage bacu kandi biga bigisha bakanavuga igifaransa nk'icyongereza. Rero mu by'ukuri zose tuzikoresha mu buryo bwinshi. Bamwe mu babonye umwanzuro wa Leta y'u Rwanda wo kongera ingufu mu gifaransa baravuga ko ku ruhande rumwe bigiye gusa n'ibisubiza agaciro abazi ururimi. Bwana Dieudonné Niyodushima ni umunyamakuru wa Radio na Flash TV mu Rwanda.
Kuko nureba mu nzego zitandukanye, jya muri banke, jya hasaze hatangirwa serivisi zitandukanye mu gihugu, urasanga hari nk'urupapuro rwo kuzuza ushobora kurubona mu Kinyarwanda cyangwa se mu Cyongereza, cyane cyane n'Ikinyarwanda gike, ariko ntihacyari hasigaye impapuro zuzuzwa n'usaba serivisi mu Gifaransa, ntihakiri rwose hari hasigaye.
Urundi ruhande uyu munyamakuru akavuga ko hari aho bishobora kuzagurana cyane ku bategetsi bakuru.
Birongera gutanga ikintu cy'umukoro unakomeye ku bayobozi batandukanye, kuko abayobozi bakuru mu nzego z'igihugu najya kureba iyo tuvuga ameza afatirwaho ibyemezo byinshi mu gihugu, ntabwo ayo meza ururimi rw'igifaransa yagaragaraho. Kiragaragara muri bake bahari nabo batashaka kukigaragaza cyane ko banakizi, kuko cyasaga nk'aho kukivuga bitakugaragaza nk'umuntu usobanutse. Akenshi iyo ugiye kureba n'abafata ijambo mu ruhame ahakoraniye imbaga y'abanyarwanda, bajya kumva ikizakukwereka ko ari umuntu usobanutse azajya avuga ijambo ry'ikinyarwanda avangemo n'utugambo duke duke tw'icyongereza.
Kugeza ubu indimi zikoreshwa mu nzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda ni eshatu. Ku isonga haza ikinyarwanda nk'ururimi rw'igihugu, akaza icyongereza n'igifaransa. Gusa mu ntumbero y'ubutegetsi ni uko hakwiyongeraho n'igiswahili nk'ururimi narwo rwiganza mu karere. Igifaransa hari hamwe na hamwe bigaragara ko cyasaga n'ikirengagijwe, nko ku mafaranga n'iki kigaragaraho, ndetse hari na bimwe mu bigo by'amashuri byasaga n'ibyakibagiwe. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza ejo ku munsi wa kane yaratanguje icese ku mutumba wa Buye muri komine Mwumba, isekeza ryiswe ibibondo bizira ubwandu bwa sida. Ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze, umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika mu Kirundo mu Burundi.
Barankingiye nkiri mu mbanyi maze no kuvuga.
Uyu ni umwe mu bana bashyika hafi ijana bari bakikije Denise Nkurunziza, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku kibuga cya Vyegwa kuri uyu wa kane. Uyu mwana w'imyaka nka 10 ariko arashinga intahe y'ingene atanduye umugera wa sida kandi yavutse ku bavyeyi bawugendana. Hari mu birori byo gutanguza icese isekeza rigiye kumara imyaka 4 bise ibibondo bizira ubwandu bwa sida nisekeza yatangujwe n'ishyirahamwe OPEDAS rihurikiyemo abakenyezi b'abakuru b'ibihugu bya Afrika yemeje guhangana n'umugera wa sida aha mu Burundi. OPEDAS ihagarariwe na Denise Nkurunziza mutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi niwe yatanguje icese iryo sekeza aranamenyesha n'ihangiro rya OPEDAS.
Intumbero ya OPEDAS hamwe n'ibihugu byo mu mugabane wa Afrika bihurikiye hamwe Union Africaine mu kwiyumvira gutanguza iri sekeza ibibondo bizira ubwandu bwa sida kandi by'ikimazi kwari guterera kugira ngo ntihagire umwana abagihitanwa n'umugera wa sida. Ihangiro ikaba ari uko mu mwaka wa 2030 umugera wa sida uzoba waranduranywe n'imizi mu bana, gutyo abana n'ababyeyi bakagira amagara meza.
Iryo hangiro riza gisunga kandi irindi hangiro amakungu yiyemeje gushika mu 2020 nk'uko umutambukanyi wa perezida Nkurunziza bivuga.
Ni ukuvuga ko ibice 90% by'abantu boba bipimishije umugera wa sida kandi batoye inyishu. Muri abo bazi ko bagendana umugera wa sida ibice 90% boba bari ku miti ipfufahaza. Ko muri abo bari komiti fufahaza ibice 90% boba barakurikiranywe neza gushika umugera wa sida ubutacibonekeza mu maraso.
Uburundi buramaze gutera intambwe iboneka mu kugwanya kizeraho nyanganda sida cyane cyane mu gukinga ko ababyeyi banduza abana bibungenze. Igisata cyawe nikijijwe kugwanya sida mu Burundi cyerekana ko ubwandu abana bavuka nabivuye ku babyeyi bwagabanutse cyane. Uni sida itangaza ko bwavuye ku bice 24% mu mwaka w'2010 bujya kuri 13% mu mwaka w'2016. Muganga Tade Ndikumana umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya kizeraho nyanganda sida avuga ko ishyirahamwe OPEDAS Burundi ryafashije byinshi muri iyo myaka.
Turavye bijanye no gukingira abana bavuka ku bavyeyi bagendana umugera wa sida, ibigo byo kubakira byarongerejwe kubera yuko hari n'ibikoresha batirondereye. Ibyo bigo byavuye ku 19 mu 2010 bishika ku 8,026 muri uno mwaka.
Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu avuga ko ibyakozwe ari byinshi ariko abona ko intambwe ikiri ndende kugira ngo ihangiro ry'ibihumbi 2030 rishoboke.
Turacyafise urugendo rurerure kugira dushikire za 93 n'intambwe zikurikira. Ya mbere, kugabanya ku mwaka urugero rw'abana bandura umugera wa sida kuva ku kivuka gushika ku bafise imyaka 14. Kugabanya abandura b'imiyabaga n'urwaruka rufise hagati y'imyaka 10 gushika ku 24. Gushira ku miti fufaza ku bana bose n'imiyabaga bagendana umugera wa sida. Aya mahangiro nituzoyashikako tudashize ingufu hamwe.
Denise Nkurunziza saba amashyirahamwe yigenga, abajeje intwaro, amashingiro n'abandi bose bafise icyo boterera gushyira ingufu hamwe kugira bishoboke gutuza ikizeraho nyanganda sida mu Burundi. Iruhande y'intumwa z'abandi bakenyezi b'abakuru b'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe OPEDAS, Denise Nkurunziza yarashigikiwe n'abakenyezi b'abakuru b'ibihugu bya Afurika yo hagati na Zambia mu gutanguza iyo sekezi. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Juti mwese mkundi radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha. Tubone aho kanda kanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu bw'izuma hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikomo ari kumwe na Frederic Nkundikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.